kiza gihe mutekano wifashe neza ariko mugana goma twari tubyumvikane ko neza kubanza kumenya mbere icyo gitero byagenze gute nibaza ko ari byo birakenewe kubera n'abantu baje bitwaje ibigwanisho baje bitwaje ibigwanisho hanyuma bajeje umutekano barabumva baheza barabona baca baragenda kubaraba baca batana mu mitwe gatoya hanyuma baca bariruka mugabo harimo bamwe bahasize ubuzima hanyuma rero abasigaye bamaze kwiruka baca bahungira mu mihingo myinshi hakaba hari mu gushyira no munsi hariho kiriko haraho igikorwa cyo kubaraba iyo bahungiye kugira ngo bashobore gufatwa
mwibuheje abamaze gufatwa bari mu mirwi ihe bari boba begamye imigambwe boba ari abantu bava hanze mu zindi ntara
reka gushika ubu unye ntabo tumaze kubona boba bari tatimana kuko nibo tumaze kubona ntabarafatwa mu ntoki kubera bamba iyo bafashe bafise ibigwanisho biragoye ko umuntu afata mu ntoki kenshi iyo babonye barabarasa nabo bakabasubiza urumva cyangwa bapfa byagushika ubu ntabo barambarira bafashe mu ntoki hanyuma gusa bapfuye nibo tubona yuko henshi ntabava mu ntara ya Gitega twabonyemo kandi turabona abava mu ntara ya Mwaro abanyagitega benshi ntitwovuga ngo nabo mu mugambwe uyu cyanke nabo mu bwoko ubueka tubona ari abanyagihugu gusa b'Abarundi mugabo batava mu ntara ya Gitega
murashaka kutwibutsa abantu basize ubuzima bangana iki ku mpande zose
mu bisanzwe ni ku ruhande rumwe gusa rw'abari baje guhungabanya umutekano uruhande rw'abari baje guhungabanya umutekano niho gushika ejo ku mugoroba z'ino munsi kuko ntibirashikira neza kuko n'uno munsi nabariye yuko igikorwa cyo kubarondera iyo bari naho nyine cyabandanije n'uno munsi ntibarashikira ko gushika ejo ku mugoroba abo bari bagize na nabi indi bari bamaze kwita imara nta mupolisi nta munyagihugu yahagiriye ingorane na ntoya banaba bari baje hanyuma ariko rero uno munsi mu gitondo abene gihugu bagiye ku bikorwa byabo nk'uko byama naho nyene bamwe bamwe bari bafise ubwoba ariko ibikorwa byakozwe iruhande yuko hariko harakoze igikorwa cyo kuraba abo bandi bantu bahunze baciye bayanyaga
muri icyo gikorwa nyene cyo kurondera abantu bakoze icyo gitero murafise ubuhinga bwo kugikora ku buryo abantu abatagize igitero nk'abasivile badashobora kugwa mu mporero
abatabi muri byo ntibashobora kugwa mu mporero kubera abapolisi mu gukora igikorwa cyabo gikora bafatanije n'abenegihugu urumva rero nta muntu atari muri ibyo ashobora gufatwa kandi abenegihugu nabo baba bahari bagira ati uyu ni wese turamuzi nta ngorane urumva niba atayifata muntu yashobora kurenganywa atari muri ibyo kubera bene igihugu nabo baba bahari kandi barazi nanjye
mu gusozera kandi mu majambo make cyane rwose ibitero byahora tubyumva mu makaratiya amwe ya Bujumbura murashaka kutubwira cyane mu zindi ntara atari Gitega murashaka kutubwira izindi ngingo mwa mwafashe ku giti cyane cy'umukuru w'iyo ntara kugira ngo mucungire umutekano bimwe bishemeye w'intara yanyu ingingo nshasha muzaba mwafashe nk'izi
nuko dukorana hagati ya bene gihugu abagize intwaro abagize umutekano kara icyo cyose cyoza kigomba kubona umutekano tukabigwaniriza hamwe tuzi ko bizashoboka icyo cyose kizoba kigomba kubona umutekano w'abene gihugu twese mu nyabone tuzakorera hamwe kandi tuzasigwaye ndazi ko bitazokwanga niyo ntumbero mu bisanzwe gihari
vena manirambona buramatari w'intara ya Gitega murakoze cyane rwose ku kanyamaduhaye
murakoze namwe.